Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiriwe mwese mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe sangwe kazo makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri turi kugira kerezo rya 2026 mu mwaka karu mwaka wa 2022 makuru mushikirizwa na jewe Eddie Claude Nazwe na yakabagizwe ngingo urunguru zikurikira nitegero y'abasirikare bazojanwa kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cya Congo isaniriko irasozegwa byashikirijwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba Alain Tribel Mutabazi ari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri. Arasaba irekugwa rya muganga Christophe Sahabu abana bashinjwa amanza b'Abarundi baburanira abakorewe ibyaha bihanwa na Sentare Mpuzamakungu Kavibe. Ibyo biri mu ikete bandikiye umukuru w'igihugu kuri wa kabiri aho bamenyesha ko muganga Christophe Sahabu afunzwe bidakurikije amategeko. Nayo mu ntara ya Ngozi havugwa ubukene bw'ibitoro bumaze hafi indwi zibiri byibonekeza abanyagihugu bagasaba leta gutorera umuti icyo kibazo mu kanya. Inkuru imwe ukwayo kaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tasubiye kubaha mwiriwe duhere ano makuru kuri ino nkuru ivunaguye. Tama imyaka 66 yarazwe ku izina rya Augustin Nyandwi wo ku Mutumba Gatozo muri komine Muhanga yoba yaraye yiyatse ubuzima kuri uyu wa mbere yiyahuje umugozi. Abamubonye basazene na ku giti kiri hafi yo kumana iwe. Umugore wiwe akaba yavuze ko nyakwigendera yagenda n'indwara yo mu mutwe. Bajejwe intwaro bo muri iyo komine bakavuga ko bibabaje kubona abo barongoye biyaka ubuzima. Bagasaba imiryango y'abantu bagendana indwara bene izo kubama hafi. Hadu Inzamba gateka katwandaniza amakuru yato ateguriye mu gisata cy'umutekano imyiteguro y'abasirikare b'Abarundi bazoja mu bikogwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu seruko bwa Republikani la intwaro rusange ya Congo ngo bigeze ku bice 90% byamenyeshejwe kuri wa kabiri n'umushikiranganje wo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba. Ari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kubyaranguwe mu gice kigira kane cy'umwaka giheraheza uyu mwaka ikoreshwa ry'amafaranga ya leta yo mwaka w'2021 ushirwa mu 2022 n'ibindi. Alain Tribel Mutabazi yongeye guhakana ko atabasirikare b'u Burundi babarizwa ku butaka bw'igihugu cya Congo kurikira.
Imyiteguro igeze ku rugero rushimishije bari kwayitegura bikwiye. Buri ibice bishika 90% baramaze kwitegura ku buryo igihe hazogera ko bagenda muri ibyo bikogwa muzoheza mu bimenyeshwe biciye aho bitegerezwa guca. Nk'uko twabishikirije ubuheruka nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo, kuko abasirikare b'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano abari hagati y'ibihugu canke amasezerano yo mu karere yo mu bumwe bwa Afrika canke mpuzamakungu. Rero abashobora kuba bitiranya ibi na biriya ngira ngo bafise impamvu yabo igituma babishikiriza. Ico tuzi gusa nuko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi imaze kumenyekana nk'iyiterabwoba iri mu mihari ya Rede Tabara hamwe na FNL yazabapema.
Tukiri mu makuru avugwa mu gisata cya gisirikare nyene ubwoba ni bwose mu banyagihugu bo ku Mutumba Munanira ni muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Ubwoba bukaba bufatiye ku myimenyerezo ya gisirikare kugwa n'ugwaruka kwimonera kure imisi yose kwa gatandatu guhera isaha 9 z'ijoro. Abanyagihugu basaba umustaneri wa komine Muruta guhagarika iyo myimenyerezo batazi icyo igamije. Inkuru ya George ni menya.
Amakuru Uganda kwa radio Inzamba agati akawe rukura kuri uwo mutumba atumenyesha ko iyo myimenyerezo ikogwa n'ugwaruka rw'imbara kure iba imisi yose kuwa gatandatu kuva igihe cy'isaha 9 z'ijoro gushika igihe cy'isaha 1 zo mu gatondo. Aya makuru akabandanya avuga ko iyo misorengo iriko igira imyimenyerezo yo kwitegura kuja kugwanira muri Kongo no muri Somalia. Aho abera iyo myimenyerezo hakaba hacunzwe bimwe bikomeye kuburyo atanu umuntu numwe ashobora kuhaca. Ayo makuru akatumenyesha ko abo bakora iyo myimenyerezo baba bafise inkoho zibaje mu biti. Umukuru w'uwo mutumba n'urongoye imbonera kure kuri uwo mutumba niho baba bahagarariye iyo myimenyerezo ihagaritse umutima abanyagihugu.
Droga kazisiyo mwonsha shana n'umukomokaro ku mutumba yanze twatabuje utwara imbonera kure itwa Koli bakura agasantre nyine ku mwirango gwotojene aricaga kiza ntashobora kuvuga utari muri uwo mukambwe wabo. Icyo twasaba rero nuko yaba leta canke umusitanara kumena muruta yoraba agacuresha ko twese naho tuba turi tugira muri uwo mugambwe wabo. Nubu utari muri uwo mugambwe uri ku butegetsi nta jambo ufise na serivisi nimwe tubasaba bayikorere ku mutumba nazo ni ikintu gushira muri mu kwaruka utari mu mbonera kure. Aha twebwe rero nta kwitegereza dufise nuko tura naho tuvugira.
Kuri ayo makenga yose uruganda rwa radio Inzamba gato yakawe rukaba rwagerageje kurondera kuri telefone musitanteri wa komine Muruta kugira ngo agire icyo ashikirije abanyagihugu arongoye ariko tukaba tutashoboye kumuronka.
George Nimenyara kenuye twandaniza no makuru twabateguriye mu gisata cy'ubutungane. Munyamanga w'umugambwe Stanley David de Muntara ya Rutana Sylvain Zikoruriho ariko arumvirizwa kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 25 mukakaro yaritabye mu biro by'iperereza muri iyo ntara yagezwa gushurashuza ku nguvu umwana w'umwigeme ku mugwa mukuru wa komine Giharo. Idonido na Josephine Johnson Nkunzimana.
Sylvain Zikoruriho yumvirijwe inyuma yaho umushikiriza manza mukuru Sylvain Senyandwi hamwe n'urongoye iperereza ku rwego rw'igihugu bagiriye urugendo ku munsi wa gatatu w'indwi iheze muri komine Giharo kwigirira amatohoza yabo. Uwo mwigeme yashurashujwe ari kumwe na nyina wiwe bari baritwariye muri parike ya Rutana warongoye umugambwe SNDD-FDD ku rwego rw'intara ariko ntihagize ikivamwo. Bahavuye batangura kuburabuzwa gushika naho bahagaritswe mu nyuma bararekugwa. Kuva ico gihe bakaba baciye batangura kubaho mu kinyegero kubera iterabwoba bagirirwa n'imbonera kure zikorera ku mategeko ya Sylvain Zikoruriho. Muri ayo matohoza abantu benshi bakaba barabajijwe bene amahoteli aho igihofi ahavugwa ko hashurashurizwa uwo mwana bahavuye bugazwa ku nguvu ayo mazu ku gitsure cya Sylvain Zikoruriho kugira umushikiriza manza mukuru n'urongoye iperereza bataronka ibyemezo by'icyaha. Nkuko bivugwa ku ingoro y'umugambwe SNDD-FDD muri iyo komine nayo yakoreshejwe na Sylvain Zikoruriho mu gukora icyo cyaha. Umunyamabanga w'umugambwe SNDD-FDD muri komine Giharo Renovac Nzimana nawe nyine yararengukishijwe kuri wa mbere ari kumwe na Sylvain Zikoruriho. Amakuru ava muri komine Giharo uwo mwana w'umwigeme yashurashujwe yoba yarategetswe na Sylvain Zikoruriho gukorora inda. Uwo mwana w'umwigeme na nyina wiwe bavuye bagaruka muri komine Giharo ku munsi wa gatatu w'indwi iheze baherekejwe n'umushikiriza manza mukuru hamwe n'urongoye iperereza ku rwego rw'igihugu. Abanyagihugu bo mu ntara ya Rutana basaba yuko abakorewe icyaha ubutungane bwo batunganiriza ku byaha byo gushurashuzwa ku nguvu hamwe no kuburabuzwa bakorewe.
Josephine Johnson Nkunzimana nawe nyene arakenuye urunani rw'abashingwamanza b'abarundi baburanira abakozwe ko n'ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu kavibe mumfunyapfunyo barandikiye ikete umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bakabasaba ko muganga Christophe Sahabu arekugwa mushimwa manza Gustave Niyonzima Rongo yugurunani avuga ko muganga Christophe Sahabu afunzwe adakurikije amategeko kuva gifatwa kugeza ubu ari mu ibohero rikuru rya Mpimba dutega amatwi mushimwa manza Gustave Niyonzima arongorani kwa mushimwa manza Kavi
iryo kete rirungikiwe n'icyubahiro umukuru w'igihugu bari rirungitse muri iryo shirahamwe Kavib haciye igihe kinini bagize amatohoza manini kuri iryo pfungwa rwa muganga Christophe Sahab muri make muri iryo kete ishirahamwe Kavib riragaruka kukuntu amategeko atakurikijwe haba mu ifatwa canke mu ipfungwa rya Dr. Sahab Christophe aho atashoboye kuronka bashingwa manza biwe agifatwa ngo amenyeshe amategeko yiwe mu gihe abafashwe ko afite uburenganzira bwo kuronka umushingwa manza wiwe yipfuza akananuma mu gihe atariho canke kumumenyesha ko bashobora no kumuha uwundi mu gihe ataburya afite agifatwa mu ibohero ry'iperereza yari kumara iminsi indwi ariko yamaze iminsi irenga 48 yaranatevye kurengutswa muco twita chambre de conseil baranafata n'ingingo yari gufatwa mu masaha 48 ariko rifatwa haciye iminsi irenga 6 no muko bimumenyesha uko yari kubimenyeshwa mu masaha 48 ntivyabuko ekaraja no muyungururizo ya chambre de conseil muri cour d'appel biba nkuko nyene ni vyinshi vyagiye birarangwa utwo tunenge haraci iminsi irenga 5 hafashwe ingingo ntabimenyeshwe eka n'ibintu uriko araba amategeko biteye agahinda kandi bitarigwa amategeko rero yarahonyanzwe no kwibutsa rero muri iryo kete ibintu byinshi ataronka ari umupfungwa aho n'umuryango wiwe uje kumuraba ubanza gusaba uruhusha aho n'umuvyeyi wiwe kwitaba Imana bifitiye ububasha kuja kumushingura agasaba uruhusha bakarumwima aho naho hagahonyangwa ico no kwita amategeko kagenga amabohero umukuru w'igihugu abirahe abikurikirane kubera muganga Christophe Sahab ari karenganywa apfuma yitaba ubutungane yitegereje
umunani bw'abashingwa manza Kavibe bavuga kandi ko ipfungwa rya muganga Christophe Sahab ritumbereye kugomba gusahura imitahe ishirahamwe Swiss Med International risanzwe ariryo rifise umutahe munini mu bitaro Kira Hospital ivyo kandi ngo bikogwa n'uwihaye ububasha bwo kurongora ugwego nshingwa ntwaro kwije bitaro atategeko na rimwe yubahirije kurikirana n'unyene umushingwa manza Gustave Niyonzima
makenga kukuntu imitahe imwe imwe yabo bita ba privé ikorera utwabo uhereye kuri iyo societe y'abasuisse ishobora kunyagura ukonga amazi ico twita spoliation kubera ukuntu inzego zishasha zakira zanagiyeho binyuranywe n'amategeko wowe two kwita président du conseil d'administration na directeur général w'ifata kibanza ibyo byose rero bagiyeho ico two kwita ba actionnaire abanyamitahe majorite atari ho bari bizo navyo bikaba biri kubiri ingingo za 350 n'icyenda gushika ku 365 za code de société privée à participation publique umuntu rero muri iryo kete aragabisha asaba umukuru w'igihugu nk'umucamanza kizigenza muco twita bonne administration de la justice akurikirana iyo dosye kuko ari karahohoterwa amenye ukuri kuko arashobora kubatabwiza ukuri muri ibyo rero iryo kete riherekejwe n'ibintu byinshi two kwita ama annexe biza byerekana neza na neza yuko abo ba Swiss bari bafite n'imitahe n'abandi baprize bakerekana imigabane y'abantu bose bikayerekana kandi ko hariho raporo definitive y'itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu muri uwo mwaka Dr. Kasahab Christophe agifungwa byayicegerekana ko abo ba Swiss bagomba kwibwa imitahe aribo two kwita actionnaire majoritaire bikerekana umwe wese imigabane afite turavye ubuko biriko biragenda turavyikete igitariki 19 muri uku kwezi turimo n'uwo mwaka turimo byanditswe na president wa conseil d'administration asaba abanyamitahe kwerekana ico twokwita ama document comptable ko bafite imitahe biza bitwereka ko bashobora kuyibwa kuko ntabifitiye ububasha yatowe ajaho anyinyuranywe n'amategeko kandi ntafite nubwo bubasha bwo kubibasaba mu nyamitahe bandi kuko bisanzwe biri muco bita archive bashobora kubiraba ivyo rero ni ibintu biza vyerekana iyo intention yuko hashobora kuba spoliation ya iyo mitahe yaba nyamahanga.
Inzamba
Radio Inzamba agateka kawe muri ko murakurikira turandanya namakuru ajanye n'ubutunzi igitoro gisigaye ari umuzi wibuye mu gisagara ca Ngozi abunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bashobora kumara iminsi ibiri batonze ku matasiyo bagataha batakironse ikiringo kirenga indwi zibiri kikaba giheze igitoro kiboneka nabi nabi muri ico gisagara abunguruza abantu bavuga ko imiryango yabo izohava yicwa na kigoyi kuko iyo badakoze bataronka ico basumisha. Inkuru ya Pierre Gahungu.
Amakuru atangwa na bamwe bunguruza abantu mu mamodokari mu gisagara ca Ngozi bavuga ko bashobora kumara iminsi ibiri batondeye igitoro bagataha uko baje. Bavuga ko ubuzima bugiye kubagora bagasaba leta gutora inyishu y'ico kibazo. Umvirizi myidogo y'umwe mu bakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu.
Ejo bundi namaze iminsi ibiri ntondeye igitoro mva nga kuri station yo kujyana ivu ngenda kurengeni nirwaho ntonze nawe nyine nsakitake nkamirako. Uyu munsi natonze n'ijoro saa kumi zo ku mugoroba none nageze saa cyenda ntarashikiye. Ubuzima bugiye kugorana ndetse birakwiye kugaba uburyo ikigwiza ntari yagoye.
Iryo bura ry'igitoro rituma abunguruza abantu biduguriza ibiciro by'itike ibyo navyo bikabateranya n'abakiriya babona ko imiryango yabo ishobora kwishwa na kigoyi kuko batakironka ico basumisha. N'ubu nyene tumwumvirize
abakiriya turashwana ngo turabazinze nahayibwa yuko igitoro natwe tukironka kitubabaje vuba maze iminsi ibiri ngaha none igitoro ariko narenza ko n'igihumbi abantu baza kuvuga ngo nabashyiriye amafaranga menshi maze iminsi ibiri atakaze visa ngo n'abana nibasuma ko ntataje n'ingizi databuja ngo sindamuzanye vesema biragoye cyane.
Mukamenya ko iryo bura ry'igitoro rivugwa no mu gisagara ca Bujumbura ivyo bikabuko mu gihe ubushikiranganje bw'ikigega ca leta buherutse guhagarika uruhusha rudasanzwe rwo kuriha buri mezi atatu amatagisi yose ajanye no kwinjiza igitoro mu gihugu kw'igenekerezo rya gatanu mu kakaro uno mwaka rwari rwarahawe ishirahamwe ya Interpetrol ricuruza ibitoro. Ugo ruhusha rudasanzwe rukaba rwari rwatanzwe kuva mu 2015.
Pierre Gahungu kuri Radio Inzamba. Iki cyo tuma hatamahagaruka ikena gigitoro mu Burundi hari abanyagihugu babona ko kureka babishoboye bose bakarangura igitoro ari kimwe mu byotorera inyishu yongorane abandi nabo bagasaba ko leta yopfuma iduza igiciro cyavyo. Umviriza abavuganye na Radio Inzamba.
Umuti urama nuko leta yufata umugambi nyawo wo gusubizaho ibigega intega bizoza by'igitoro kugira ngo bishitse igitoro kikabura mu gihugu habe harakoreshwa icyo cyabizwe mu ntega bizoza. Kindi naco nuko leta yoshiraho politike yo kurekurira abanyamitahe bose babishoboye benshi bashoboka kukizana noneho igitoro gishishikare kuboneka.
Niba politike zibita ubudandaji kugira bakidugije twavuga ati igiye kuboneka kandi na leta avuga ati irakidugije igiye kuboneka ariko tutadusanga icyo kibaye. Ahubwo rero n'ubu twebwe icyo twasaba nimba bashyira ko irindi cyane abo tuma barishyirako cyangwa bagashyira ko amajana abiri bakayashyira ko umugabo igitoro gisama kiboneka kuko bari bavuze ko kiguma kukidoda kugira kiboneke nubwo barakidugije kiranga. Ahubwo rero n'ubu batuma bakidoda gusumba umugabo kikaboneka
uko bigeze bire bibuze. Umuti watorwa n'uko leta yora ibishoboka byose kugira impera y'agaciro abonetse igitoro bakigire priorite bakishyira imbere kuko igitoro ni moteri ya byose. Bitaraye ibyo naho leta igafumira ingene yosaba ingurane ingurane ihariwe igitoro n'ahandi ubuzima buca buzimba iyo igitoro cabuze.
Abakiri kandi abanyagihugu bagushobora cyangwa igitoro agakira n'umutahe ibitanda za kigenga wari wese umwe wese akabona yuko ibitanda za bitoro bidakwiye gukora umuntu umwe akwiye gukora umujenerali kanaka akwiye gukora abantu bose mu gihe ubwo rudandaza kugururirwa abantu bose bibaza yuko bari umuti urashe wo kugira ngo areke kuba ikina gito.
Nino kuna majwi y'abanyagihugu basaba uko igisata cyo kudandaza igitoro cyo tunganywa gushasha. Turangirije ko amakuru twari ko turashikiriza kuri wa kabiri. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira. Shimire bagenzaje bayegeranije kugeza aho muyumva Eric Claude Naze akabarije nabashikirije mugire ibihe byiza naho buta.